mutima wanje
sanye mutima wanje ugiye gusenyuka ndabibutse mutima wanje we turaga uririmbe
ori muse mwese
muse mwese turirimbe uwiteka
Mama,
you're my
sunshine. Alléluia. Alléluia. Oh, asante ça. Abani mana ya sani mitima yara senyu utsebaza mura mamoko kuihimba. Eka tufatanye na bene data bari imbere. Ufatanye kuririmba ngo yasanye umutima wanje. Oh. Mutima wanje, mutima wanje, oh mutima wanje, ahimbarize,
ahimbarize, moya.
Oh, hallelujah. Shima mana yachi. Wasani mitima yachi. Shima ni jawe mana yachi.